mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, ndabaramukije aho muri hose, mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice bibiri.
Haravugwamo ido n'ido y'ingene ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya byagiyeho amafaranga abarundi bamwe bamwe canke bakayacisha mu mashyirahamwe yabo, nabo leta ikaba yasanga ari muri ba bandi bari ku isonga yabateye uruhagarara mu gihugu.
Uwo ni umuvugizi wa leta y'u Burundi Philippe Nzobonariba, ku nyandiko zikekwa ko zaba zisobanura imikoranire y'ishyirahamwe ry'ibihugu by'u Burayi hamwe n'abarundi na bamwe mu barundi mu guteza umutekano muke mu gihugu. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo yerekeye ibura ry'imashini zo guhura umuceri mu nkambi y'impunzi z'abarundi mu ntara ya muri Rusenda, mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turazibagezaho mu kanya, ntimuze ku maradiyo yanyu, turabaranye. Amakuru yacu tuyahere mu Burundi. Imigenderanire hagati ya leta y'u Burundi n'ubumwe bw'u Burayi ikomeje kugenda nabi. Uburundi bwemeza ko bwabonye inyandiko zerekana ko ubumwe bw'u Burayi bwagize uruhare mu ihungabanya ry'umutekano no kugerageza guhirika ubutegetsi. Ubuserukizi bw'ubumwe bw'u Burayi kugeza ubu ntacyo bwari bwavuga kuri ibyo biregwa umuryango w'ubumwe bw'u Burayi. Iyi nkuru irambuye muragezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Bujumbura, Eroje Wirikaneza.
Mu itangazo rya leta ryasomwe kuri radio na televiziyo by'igihugu, umuvugizi wa leta Philippe Nzobonari basigura ko leta y'u Burundi yabonye inzandiko zinyuranwa mu binyamakuru no ku buhinga bwa none zerekana uruhare rw'umwe bwa Buraya mu guhungabanya umutekano mu Burundi no gushaka gutembagaza inzego zitorewe n'abenegihugu. Umuvugizi wa leta yemeza ko naho amatohoza atarahera, ayo makuru asa naho inzego z'igihugu zari zisanzwe zifise ku ruhara rw'ibihugu by'umwe bwa Buraya mu njyane za politike ziri mu Burundi kuva mwaka w'2015.
Inkuru ziri muri izo mpapuro zirashira habona ibintu n'inyifato bikomeye cyane byakozwe n'ibiro biserukira ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya aha mu Burundi kuva mu mwaka w'2014 imbere y'imigumuko no gushaka gutembagaza ubutegetsi byabaye muri Rusama mu mwaka w'2015. Haravugwamo ido n'ido y'ingene ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya byagiyeho amafaranga abarundi bamwe bamwe canke bakayacisha mu mashyirahamwe yabo, nabo leta ikaba yasanze ari muri ba bandi bari ku isonga ateye uruhagarara mu gihugu muri iki gihe bariko barondegwa n'imitahe mpuzamakungu yasohowe n'ubutungane bw'u Burundi. Izo nkuru zagiye habona zigeze yongera ku zindi nkuru leta yarisanganywe igitohoza zirimo zatumye leta yerekana amakungu impungenge n'amakenge ifise ajyanye n'uko hari inyungu zo hanze y'u Burundi zora ziri inyuma y'abahungabanya umutekano n'amahoro mu Burundi, cyane cyane mu bashatse kubwizamo umugambi w'amatora mu mwaka wa 2015.
Turetse kwa ayo matora yahavuye aho umugambi uri kubutegeka Senda Defde Dukatinda batavuga rumwe n'ubutegetsi bayisokoyemwo izi nyandiko zigiye habona muri kino gihe leta ibona ko zije kuyifasha muri imwe yari isanzwe ivuga ko yizi.
Izo nyandiko rero zagiye habona zigezerekana neza yuko atari imbeshe shyira mu gihugu bya Buraya byamye birota guhindura inzego zitobe n'abenegihugu kugira terekeho inzego zivyaduka bishiriyeho. Aho yiwereje iyo nyandiko leta y'u Burundi igiye yajijuka yanaronka n'inyinshi y'ibibazo yahora yibaza byo kumenya impamvu zama zatumye ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya biguma bitera igitutu leta y'u Burundi n'igituma ingingo zose zirafata mu kaniga abarundi n'u Burundi ryama ariryo rijya ku isonga mu kuzisaba no kuzishyigikira imbere y'amakungu. Gusozera leta y'u Burundi ikaba isubiye kwerekana impungenge ifise kuri izo nyandiko zaraye zigiye ahagaragara, ikaba igiye kuzitondera izicarire neza bikomeye kugira ngo irabe isano ibirimo mu byo bifatanije n'ingingo z'agahotoro zagiye zirafatirwa u Burundi hanyuma hageze leta y'u Burundi ikazoshyira habona ikizoba yashyitse ko byanye n'ibiri mu izi nyandiko.
gushikubu ibizagirije ntacu umwe bwa buraya buraya bivuga ko ibiro bijejwe kumenyesha makuru mu buserukizi bw'umwe bwa buraya ibujumbura byabwijwe ijya America ko barufam beta atwara ubwo buserukizi atacho bivuga ko ahubwo twaronderera ku mvugize umwe bwa buraya Catherine Way ibuse no ku rubuga rwa Twitter uwo mugaba turuka mu Budagi yahora kunda kuhavugira ariko ntacyarashikiriza ico bikora bimwe mu byo umwe bwa buraya bugaya mu gihugu beta bivugiye mu munsi mukuru wari uwo muryango hari ku itariki ya 9 ukwezi kwa 5 uyu mwaka.
Soyez clair, la situation au Burundi n'est pas encore normalisée depuis les événements de 2015. La sécurité qui est revenue.
Hagira ati nitubeshanye ibintu ntibirasubira mu buryo kuva mu mwaka 2015. Umutekano naho wagarutse ntushemeye. Ihonyangwa ryagataye akazi na muntu, abantu banyuruzwa n'abarezwe gufa babandanya kuvuga. Ubwisanzwe bwanye politique, itangaza makuru n'amashyirahamwe yigenga bwasubiye inyuma cyane. Icyo gitume ibiganiro bihuza Barundi bijakumira bitunganywa ari ngombwa. Wahoze arongoye Tanzania William Mkapa akwiye gushyigikirwa bidasanzwe ari munsi y'uburongozi bwa Perezida w'Uganda. Imigwi itandukanye nayo ikaja mu biganiro atakirinze gusaba.
L'essentiel que toutes les parties prenantes démontrent leur volonté politique de participer sans préconditions.
Imigenderanire hagati y'u Burundi n'umwe bwa buraya yatanguye kunyuka rwose mu mwaka 2016. Ku itariki ya 14 ukwezi kwa 3 uwo mwaka umwe bwa buraya bwafashe ingingo yo kudasubira gucisha muri leta amafaranga bufashisha u Burundi. Ibihugu bigize uwo muryango byavuze ko twigoro twose leta yagize mu bijanye no gukomeza demokarasi no kugwanya kutubahiriza kiremwa muntu tudahagije. Ariko rero ibihugu bihurikiye mu muryango wa CEPE bigizwe n'umugabane wa Afrika, amazinga ya Karayibe na Pasifike byasabye ko ibihano byafatiwe u Burundi byohagarara ibitumvikanwa ko bikaganirwa ari navyo leta yifuza. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Urakoze Eroje kuri inkuru. Tuve Burundi noneho tujye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho impunzi z'abarundi zihinga umuceri mu kibaya cya Rusenda zivuga ko zihangayikishijwe no kubura imashini ihura umuceri iyo weze. Aba bahinzi bakaba basaba amashyirahamwe yabagira neza kubabonera izo mashini. Inkuru irambuye murayigezwaho n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uwaganiriye n'abo barundi bahungiye mu nkambi ya Rusenda muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Vedaste Ngabo Ndagijimana.
Iyi mirima yihingwa cy'umuceri iri mu birometero bitatu n'inkambi yo mu Rusenda ubwo radijwe rya Amerika yagendereraga aho ihinze mu kibaya cya Rusenda. Wasanze yari itangiye kwera indi nayo iri gusarugwa. Bamwe mu bahinzi b'umuceri wo mu bwoko bwa tugwiza umwimbu na tugwanya inzara badutambagije imwe mu mirima yabo maze batubwira aho icyumviro cyo guhinga uyu muceri bakivanye bari mu nkambi.
Cya mbere nuko tubona nk'abadandaza basanzwe baduhinga mu nkambi bajya kwirondera za Tanzania bakaja kwirondera hehe bikabagora. Nazo zangwe tuzu ubuhinga bwo kuri mu muceri kwa n'abaja kuronda umuceri w'umuceri bita Kigoma Tanzania. Tumaze kubona uko nako tusangwe tuzu ubuhinga bwo kuri mu muceri kugomera inzuzi tukagira amazi nyine tukanywesha n'uwa tuza kurondera imbuto zigezweho zirobanuye cyatawugira amabaraje n'uwa twafata ingingo yo gufata kuri mu muceri ugere bajya badandaza basangwe bafurunza imiceri mu nkambi bakuye mu muri za Zambia n'ahandi murabo bataye kudushorera nganye mu nkambi.
Ubu buhanga bwo gutunganya ikibaya aba bahinzi bo mu nkambi bahinga mu muceri bikaba bikogwa n'impunzi z'abarundi mu masambu zikodesherezwa n'abaturage b'abakongo mani aho zigomerera umugezi wa Rusenda kugira ngo zibone amazi atembera mu mirima yazo.
Nk'abatazi inkambi Rusenda icagati mu nkambi chatudugara ku mutwe turugara amazi ya Rusenda kugira vomere imirima y'imiceri kugira turonke nakazi dukora ayo ku matwicaye.
None se mundi bibagora kubibona n'umugezi munini cyane ni baraje nini ni mbese umwana w'imyaka 5 nti ya uwambuka.
Nubuhinga nyere bugeze ko tuba tuzana tubizi twashye ibintu byo burimyi twashye natwereka makongo mane natwe ko tuzi ibintu byo buhinga burebure bijanye no gukora amabaraje y'amazi.
Mihigo Bernard umwe mu bahinzi ahamye ko basarura umuceri mwinshi ariko bagifite imbogamizi zo kubona ifumbire n'imashini izi utonora.
Bo ibibazo tugira cyane cyane umuceri ukibuhinga ukenera amafumbire. Natwe ayo mahera yo kugura amafumbire na cyane cyane ngaha nta mafumbire akunze kuhaba nta maduka y'amafumbire ahari turinda kwigora tugatuma kure bikadutwara igarama nyinshi kandi atanu buryo dusanzwe dufise. Kubamaze kwezi umuceri aha urabona umuceri usaba imashini yo kuwuhura. None rero ngaha nta mashini ihari biratugora cyane kuwukura ngaha tukawujyana za Gatanga Baraka kuwusyeshayo tukongera tukawugarukana hano kuwudandariza hano mu nkambi. biratugora cyane. Abamaze gusarura imiceri yabo baracyayifise muhira n'undi arose nk'uburyo aragenda gasiyesha dukeyi ari kurumva ko wasaruye umuceri mwinshi nshobora kuronka uburyo bwo kuwutwarira imwe ngo ucubusyesha kugyango ronke amahera n'ingogana n'ingogo.
Abahinzi b'umuceri bakaba basaba amashyirahamwe n'abandi bagira neza bakorera muri inkambi ko bashyira imbaraga mu kubakemura iki kibazo cyo kubura imashini itonora umuceri nk'uko bagiye bakemura n'ibindi bibazo byo muri inkambi.
Twasaba ko abagira neza bo dufasha kugira barabe ukuntu botrosa ibintu by'amamashini byo kugira tude turaronka ukuntu turinganiriza hafi tutarinze gufata amatike y'ingendo yo kujya za baraka n'ahandi. Bakadufasha kugira turonke amamashine yo gutegura neza ibi biterwa byacu by'umuceri.
Ahasira dufasha kandi ifise ngo amamashine hamwe ngaha mu nkambi agira iby'uburimyi yatanze inkoko agatanga amarozwara agatanga amasuka guma atanga ibintu byinshi imiti n'amafumbere. Tugasaba ko amashyira hamwe bategeza kudukagera ino barimyo bari kuba barakorera akugira dufasha ibyo bintu nkakujya ubone yagize ingufu agafasha kubakira isoko y'impunzi irema yugaye irembya kijambere impunzi zikaremera mu isoko yugaye ya kijambere yo isakaye n'amabati byose. Niko dusaka ko amashyira hamwe agenyera akoreze bya rimwe adufashe natwe barimyi kuko n'umuntu ibintu cyangwa turi mangaha bigenda mwajya amasoko nk'amashu n'ibiki kuko muri maka abantu batazi ngaha abanyamurenge bazana amateke ibitoke ibintu birebire bazana abakongomani nabo bakazana amavuta amafi hakaba n'abandi bakongomani bafuro bazana ubududu natwe impunzi tuzana ibyo by'amaproje bya kijambere nk'amashu n'umuceri. Tukadusaba yuko nabo by'amashyira hamwe akadufasha natwe tukaduteza igitegwa cyacu imbere ko twagitanguje.
Ubu buhinzi ababukora bakaba batangaza yuko baramutse babonye imashini ihura umuceri bakwivana mu bukene mu ngambi yo mu Rusenda. Ikiro cy'umuceri kikaba kigeze ku mafaranga 1000 cy'amakongomani. Ndetse ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda.
Shuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio ya Amerika dusubire mu Burundi. Abarundi ahanini bashyikiye ubutegetsi hamwe n'abari muramwe mu mashyirahamwe hadaharanira inyungu za politiki bitabiriye imyigaragambyo mu mpera z'icyumweru kwa gatandatu. Iyo myigaragambyo yari yatumijwe n'ubuyobozi bw'umujyi wa Bujumbura. Yari igamije gushimira abakuru b'ibihugu bya Tanzania na Uganda hamwe n'icyegera cya perezida wa Kenya ku cyemezo bafashe cyo gushyigikira u Burundi no gusaba ko ibihugu by'Uburayi bikuraho ibihano byafatiwe u Burundi mbere y'uko ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba bishyiraho umukono ku masezerano y'ubuhahirane n'ibihugu by'Uburayi. Cyakora abadashyigikiye myerekano bavuga ko bayiteguye n'abayitabiriye batitonze ngo bashishoze ngo kuko bafatiye ku kintu kimwe mu bintu byinshi byarebewe hamwe mu nama y'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Iyo myigaragambyo niyo mugenzi wacu Frederic Nkundikize yaganiriyeho mu kiganiro muri Isanga mu kanya kashize. Abatumirwa bari Professeur Juvenal Ngorwa n'ubusa, umukuru w'umugambwe MLC Rurenza Ngemero na Abel Gashatsi, umukuru w'umugambwe UPRONA wemewe n'ubutegetsi mu Burundi na Aime Pascal Nduwimana, umukuru wa Societe Civile izwi nka Ministère Africain de Compassion. Professeur Ngorwa n'ubusa niwe utangira avuga uko abona iyo myigaragambyo yabaye mu mpera z'icyumweru mu Burundi.
Ubwa mbere ugitanguza ibiganiro wavuze ko harimwo n'abadatari mu bintu bya politike, ariko bijya n'ibihendwa abana bagiye bose bari batumwe ko na politike. Hanyuma iyo myerekano yabaye kuwa gatandatu uheze si ya mbere, kandi uko mbona ibintu bitumberewe ubu umengo si ni yanyuma. Umugambwe MLC Rurenza Ngemero bose bazi ko ushyira imbere gusubiza abanyagihugu ku kizi mu nzira yo kwiteza imbere birababaje n'ukuri biratangaje yuko abategeka igihugu bamize abantu mu ibarabara, akomye kose haheze inama muri ONU haheze inama muri Afrikaine haheze inama Geneve ngo zinduka mu ibarabara hariho nuwatsevye arandika ati uko bibandanije uko bazavaje gushigikira ikenagi bitoro n'isuka
ariko
rero kuvyerekere iyo myiyerekano yabaye kwa gatandatu ubwa mbere yashingiye ukibazo kimwe mu byari byizwe mu nama y'abakuru b'ibihugu kandi byari birenga 20 ikindi naco nuko muri ivyo byashikizwe n'abakuru b'ibihugu mukapa y'ibintu byinshi aradoma mbere yuko ari leta bindi z'ibiganiro arani mbere umunyamabanga mukuru wa yase yuko amwabura akabirungika muri leta ikindi naco nuko iyo myiyerekano yari ifise intumbero y'ugucanisha abari bitavye ivyo biganiro kuko kwari gukeza Museveni na Magufuli gusa kuvyashikirijwe ku masezerano n'umwe bwa Buraya kandi abantu bose bariyo ntibavugwa gusinya amasezerano kavuzasinya n'ibihugu vya EAC atari Burundi gusa
ariko mushana Juvenal ugwarusa abarundi batari bake bari ruhukije bumvise ko abo bategetsi basavye ko ibihano vyofutwa ku bwanyu mwebwe mwaranezerewe niyo nkuru
oya Yesu suko mvuge mu biganiro mbanza gutarira ikibazo cyose ubwa mbere mbega ko mbona Tanzania na Uganda bo batashyigeze ko umukono kuri ayo masezerano murumva imyiyerekano ya Kampala ni Dar es Salaam murumva biyamirije umwe bwa Burayi canke ingene iyo myiyerekano yagenze ko abantu bayitavye bari bahimirijwe kuja kwiyamiriza ibihano by'umwe bwa Buraya uburyo yagenze ko mbona baciye bajya gukindira imbere y'abaserukira ibihugu bibanye nk'u Rwanda canke gukindira imbere y'amaradiyo bayatamba ku muvimba yaturiwe yumva ari cyo byasa bisana n'icyo bari batumiriwe
ego mereka ati icyo kibazo turakibandaje reka duhe n'ijambo umushyantahe Abele gashati nawe nyine atubwire ukuntu ku giti kiwe n'umugambwe arongoye bakiriye iyo myirekano ikandi byashikirijwe n'amajambo yahavugiye
murakoze cyane twebwe natwe twarakurikiye turumva ko hatunganijwe imyerekano ijyanye no gushyigikira ibyangingo yo guhagarika gusaba ibihugu bya Buraya ko byahagarika ibihano twebwe rero mu muganga w'adasigana ipfuma novuga ko ibijyanye n'imyerekano ko leta ko igisagara ca Bujumbura gihamagara abanyagihugu kugira imyerekano twebwe twitaba imyerekano tubifata ko ari ibintu bisanzwe mugabo cyane cyane aho duhagaze ni ingene iyo myerekano itunganywa igatunganywa mu mutekano cyane cyane amajambo ashikirizwa n'ababa bitabye bene iyo myerekano akaba ari amajambo yubaka n'aba ari amajambo agumuka twebwe rero ku bijyanye rero n'iyo myerekano ku bijyanye cyane cyane n'ingingo bariko barashima twebwe mu muganga w'adasigana ipfona no kuri jewe nyene twarabishikirije n'igihe iyo ngingo yafatwa nuko ubwa mbere ibihano byafatiwe Burundi no kuraba icyo abo abantu biri kubirashikira cyane ibihano byafatiwe Burundi bishikira abanyagihugu umunyagihugu muto muto niwe ariko aragira ingorane si umukuru w'igihugu si uburongo muganga SNDD-FDD si umushikiranganji ariko aragira ingorane naho rero tuvuga tuti kwiyumvira kw'ibihano byafatiwe Burundi byohava n'ibintu byo gukenguruka twebwe rero turashyigikira iyo ngingo yafashwe n'abo bakuru b'ibihugu cyane cyane ko berekanye ko uyu muryango ibihugu byacu bigize isigaye kimeze nk'intara imwe ingorane zishyikiye Burundi ziri ingorane zishyikiye u Rwanda Tanzania Kenya na Uganda naho rero tuvuga tuti ibi myiyerekano bene iyo irasanzwe kandi cyane cyane icyo yari igamije ni uko hari ugutsinda ataza gushimiriza ibihugu bya Buraya ko ibihano byafatiwe Burundi byohagarara maze abarongoye igihugu nabo ari n'indi bavugana bakabivugana mugabo umunyagihugu muto muto ntabandanye asonza ntabandanye agwanga buri umuti ntabandanye ariho mikora
egome namwe emi Pascal Ndubimana muri mu bantu bari bitavye iyo myerekano murashaka kutubwira ikintu kubwanyu mubona ko iyo myerekano yaranguye
bwa mbere ho tubanje no gushima kubera by'ukuri iyi nama igihe yatangura hari haranashikije ibintu byinshi cyane ndimo no kubanya politike twarigeze kumva n'abasaba bati inama barayitezemo ibintu byinshi barayitezemo yuko hobamwo yuko aba president ko bafatira ingingo u Burundi mbere bagafatira ingingo zuko bona bafatira ibihano kubijanye n'ubutunzi mbere bakagira ikintu bitana ambargo zo twebwe nk'amashirahamwe adahanira ibyicaro vya politike turi no mu Burundi twaranezerewe cyane kucavuyemo by'ukuri twaranezerewe cyane n'iri jambo rya perezida wa Uganda ryaravuze ijambo zo kubona ko ari iry'abavyeyi rya jambo twahora twumva kuri n'abasogokuru bacu ukumva yuko ijambo yanavuze ryari ry'uruvyeyi ryari ry'umupapa arongoye urugo ryaravuze ati mbega jewe nimba ati ndi umupapa mu nzu boza iwanje uga ati ukinjira mu nzu ukanahana umwana ati utambwiye rero baravuga bati nta kuntu twaba turi muri uyu muryango wa EAC hanyuma twumva yuko haje abantu bagafatira ingingo umuntu umwe umwana umwe ati bakamukubita bakamubabaza hanyuma ngo tunanezerwe rero turumva ko tutosinya aya masezerano yo gufashanya haba mu bintu by'ubudandari cyanke niki mugabo umwana umwe yarafatiwe ibihano aboshwe agikararira atabasha kwiga cyanke no kwiteza imbere rero twebwe nk'amashyirahamwe z'ukuri adahanira ibyicaro bya politike turongo y'abantu benshi harimo abarimyi aborozi harimo abatunzi harimo abakene harimo abantu bo mu ntara zose no mu migambwe yose turavye icavuye muri ino nama leta canke meri yaduhamagaye twaragiye kabisa kandi turanezerwa turashima Imana mbere washaka jewe mu bantu banatumira no gushima Imana no gusenga Imana twarashimye cyane turashimira uyu mu president wa Uganda turashimira igihugu cya Tanzania turashimira n'igihugu cya Kenya
Pascal Ndwimana hariho ibintu ariko byashikirijwe na muri nama y'abategetsi bo mu karere bitari bishemeje ikabitanizeje nk'abategetsi bo mu Burundi aho bavuga ko hariho umutekano muke kandi uruhara hashobora kuba hariho inzego z'umutekano zaba zibisemo uruhara ico kintu kwatacho mwashikirije mu myerekano
turabitegura kandi twarana Denise turanabishikiriza ndetse no muntu umwe z'umuhuza bari ngahanye ejo bundi mwarana dutumiye no mu kiganiro turavuga ko twabagingene ubuhunye tumeze by'ukuri turashimira icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ajyana n'abatomoreye aranababwira yuko umutekano ko ari wose yuko unameze neza rero twebwe turifuza yuko abo bantu bagifite ibintu by'amadidane cyangwa amakenga ko kwishikira ngangahanye iwacu ko boza bakaraba ingene tubayeho ibyo rero urumva biri mwa ya maraporo aguma atangwa abo nyine batabyemera ariko muri make z'ukuri uravye ubazije abantu baza bava ino bakazi wanyu baranatemwanya bagashinga intaye bakavuga yuko by'ukuri hariho ikintu cy'umutekano rero nitwo birandira ko cyane by'ukuri umutekano rero mbone yakanya ko gushimira na premiere VC na wewe yanafashe umwanya ukwiye wo gusobanura uyu gasto n'umuntu by'ukuri ubona yuko abyumva abitahura kandi abwira abantu bivugwa ni byinshi bakubwira ko ari genocide ko ariho nyabwoko mugabo kandi turanashima Imana yuko aho turi ubusaha genocide sayeho nyabwoko turahantu hatomoye cyane ho kunywana ho kuja hamwe mu butandukane bwacu rero turashimye Imana vraiment ku bwa president wa Uganda turashimye Imana
kubwa bapresida na Anisette mwiriwe neza
yerewa
muri he Anisette
kandi ucumba mu Burundi
murafite ikibazo murafite icyumviro ku byo turi ko tubashikira
ego nari icyumviro gitoyi nagomba ndababwire yuko umaze kumva yuko ari umuryango wa Afurika y'Ubuseruko uba ari umuryango iyo ubusimwe kigitigorane n'ibindi ndabizi kubera umwe ne yavuze ati iyo ufite umuganda wiwe ukavuna rumwe rumwe zirasinda zigahera ariko uvune rimwe zirikumva rero Uburundi bugize ingorane bakabufatira ibihano Uburundi buma bamaze gushika aho bashaka ucusanga ibindi n'ikindi gihugu cyo gushika mwanya n'umwanya arimo akabazo kamwe ndagomba ndababaze cyane cyane waserukira uwo mugambwe agomba namaze ikibazo kivuga giti none iyo twe dufatiye iyo badufatiye ibihano biriya bihugu ikintu wowe muri politiki yabo mu migambi yabo bashyize imbere mu guteza imbere abanyagihugu cyo bunguka ni iki cyo bahomba ni iki kubera turamaze kuba abantu benshi bavuga ati Burundi barakwiye n'iburi buri kufasha yambara ariko bakimenya yuko bafashe yambara ngo umwana wateye imbere yagomereye umukate niwe azogira ingorane mugabo ari umwana w'umukuru wewe arazi yasumira sumira kure ariko gihe nsumira kukato igihe nacyo nagomba mbaze ni iki gihe cyo kuvuga yuko ngo dufatira ibihano mbega imigambi bafise inyuma y'ibyo bihano bamaze kubidufatira bikatugada neza niyiye kugira ngo bumve yuko badufitiye igishyika kugira ngo bize bigende neza murakoze
murakoze Aniseta reka icyo kibazo ndakibaze abatumire ariko gushika nta mutumire n'umwe aravuga ko Uburundi ukwiye gufatirwa ibihano nta uravyemeza muri kiganiro turimo reka dutangure kumushyira ntahe Juvenal Ngogwa n'ubusa
urakoze ahubwo uramvuga ibyo nagira ntangurire ko abantu nkeka baruta icyo bababaye twebwe mu mugambwe MRC Renzange Mero twifuza ko Burundi arya karyama hagira haba kubahwa nta muntu n'umwe yo mwifuriza ibihano nkuko atomwifuriza amahano turimo muri iki gihe inzara yugarije igihugu hatagira igitoro hatagira isuka hatagira ikintu na kimwe ibyo bintu nitwabihawe n'umwe bwa Buraya ubya n'umwe bwa Buraya butubuza kuronka ibyo byose nitwirabe cyane cyane twebwe turabe ubwa mbere ho mu rugo imbere yo kuja mu karere bacumbwa ni mu Kirundi bati akimuhana kazi mvuye hise kandi burya umuryango ni mu muryango numvise abantu bavuga ngo Museveni ni papa yigatangwe kuba papa avuye mu rundi rugo muraba mwumva icyo Burundi bugira bube ubwa mbere twabanza tukiraba kugira ngo ibyo bihano ntibibe nta wifuje ambarwa dusaba duhanura abadutegeka mu gucaca ko tubwirikanya kugira ngo aho kabindi kigira kaba none bivuye kuki ko mbona dushobora kugira ngo tubuze kwiyambarwa iba mu kwigenza neza mu byerekeye ugutwara mu kwigerekeye kugaruka na demokarasi nk'akarorero icyo bita ngo ni embargo ni ikintu caba kigabanywa y'imfashanyo ubumwe bwa Buraya bwagiriye Burundi igabanywa kuko nta ntibigeze bahagarika imfashanyo
yego mushe nahe abere gashati kuri cyo cyimvuyo cyane set ni ikibazo yabaje mu kanya gatoya cyane rwose ndabona ko akanya kihuta
yego murakoze twebwe kuri cyo kibazo umunywani w'iradio y'ijya Amerika agiye gushikiriza twebwe mu ngamba badasiganye tona ntidushobora gushyigikira icyo kimwe cyose cyoza gifatira ibihano u Burundi kuko turemeza ko ibihano bifatiwe igihugu cyacu cy'u Burundi bishyikira cyane cyane abanywanyi bacu bato bato nabo nibo duharanira ko bagira umwidegembyo bakagira ubuzima bwiza maze bakabyava bashika no mu matora bashyize amagara meza hama ku bijyanye n'ibyo by'ibihano twavuga yuko ubwa mbere nuko ibihugu bya Burayi ndetse n'abategetsi b'u Burundi nk'uko uheje kuvuga bivuze abantu bavugana ntibateranira idashika hama kandi turafise bene wacu b'abarundi aribo bakokeza batari no mu Burundi mu kwerekana cyane cyane ko mu Burundi umucanwa waka natwe turi mu gihugu twavuga neza yuko ibyari mu 2015 sibyo biri uno munsi turiko turatanga iki kiganiro
ego mwe nawe mushikana ime Pascal Nduwimana mu kane gatoya cyane rwose kutimvira cyane sete ndabona Musa n'abavuga cyo kimwe na Anisete mu kane gatoya cyane rwose
ego jewe biranejeje cyane ko mwatumiye abanyamigambi kandi bakavuga ikintu cyiza natwe vraiment turashimye uko abatumire kwa tanu mashigikiye ko twafatirwa ibintu by'ibihano rero turashimye byo kuri aba banyamigambi turi kumwe rero twebwe natwe twaravuze tuti nta gihano twumva ko twafatirwa uko murazi uko byo kuri haje na ambargo ibabaza nyine twebwe hanyuma kandi gusa kimwe numva ntasobanukiwe n'umuntu yo tubwira akavuga ko atabihano bo badufate mu gihe bazi uko tunamaze umwaka wose izi nteko zacu z'abasoda bari muri Somalia badahembwa bakavuga yuko ngo nta bihano ngo badufatiye mu gihe kandi bazi yuko n'abarungikiwe ibintu by'imitahe bari wabo bari no mu bubirigi bari na handi hano twarafatiwe ibi bihano by'ukuri ntabo bideha kandi uyu serukira na itrona ya nabi kuzeneza
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije kuri icyo kiganiro muri isanga mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagiranye na banyamigambwe mu Burundi Uprona ndetse na MRC Lurenza Ngemero hamwe na Société Civile Ministère Africa de Compassion. Mwese rero tubashimiye kwa mwateze amatwi, tukaba tushimira n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma Engineer John Dryden wafatanije na Fatuma Karara Arimasi kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukavuzi. Mwese rero mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.